Hii ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estato akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga muri gihe turiko turasoza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe na karyo ku batari bake ko gusubiza amaso inyuma bakaraba ibyagenze neza n'ibyagenze nabi mu buzima bwabo kugira ngo bagire icyo bahindura canke bongera ko mu ntumbero yo kwiteza imbere kugirira akamaro inshuti n'abagenzi gufasha abakeneye imfashanyo na cyane cyane gutsimbataza umutima wo gufatana mu nda no gukunda igihugu. Mu kiganiro cy'umunsi turashimikira ku rwaruka ari narwo twatumiye mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye bamwe mu bakiri bato b'Abarundi n'Abarundikazi turaza kuba turi kumwe na Charité Kwizera ari i Bujumbura mu Burundi. Kwizera n'umukuru w'ishyirahamwe vraiment Autorité Burundaise de Régulation des Médicaments à l'usage humain et des aliments no kuvuga ibiro bijejwe ku genduza imiti n'ibifungurwa. Charité Kwizera rero ari Bujumbura mu Burundi mu kanya turamubona kuri telefone. Turi kumwe kandi na Hugues soba turi kumwe kandi na Hugues Nimpagaritse akaba ari umwe mu bakiri bato afise ishyirahamwe yitwa Green Production Corporate Ibanga GPC Ibanga nawe nyene akaba ari Bujumbura mu Burundi. Turaba turi kumwe kandi na Leopold Maruha akaba ari umwe mu bakiri bato bahungutse bavuye mu Rwanda aho yari yarahungiye mu mwaka w'2015 nawe nyene ari i Bujumbura mu Burundi. Mu kanya rero abo bose turaza kuyaga tuyaga cyane cyane kuri ibyo byose ibibazo tuvuze. Turacafise ingorane z'ivyuma ariko mu kanya nibaza ko bigenda neza. Uyu rero nk'ubuntu umwanya wo kubatera kama mwese abazoba bariko barakurikirana iki kiganiro kugira ngo mushikirize ivyimbo vyanyu kuko iyo umwaka utanguye abantu benshi barafata imigambi mishasha. Karorero nabavuga ati je ndashaka guta ibiro bingana gutya jewe nshaka ko ikanzogira akamaro imihana mbamwo mfashe abakeneye imfashanyo nkore ivyiza kurushaho ko naho randabikora. Hariho abafata inkingo yo kuvuga ati jewe ubu nzotembera isi yose ndayimare. Akaba rero iyo ari migambi umuntu afata uko umwaka utashe gikenewe kumenya n'uko iyo migambi yose abantu bafata bashobora kwishyira mu ngiro. Hariho n'abavuga ko ibyiza ari uko umuntu yofata imigambi ibayabaye apana iri kure cyane rwose imigambi mubona ko abantu babona ko badashobora kuzoshikira neza. Turacafise ingorane z'ivyuma n'ubu ariko mu kanya nibaza ko biza kugenda neza. Bariko bakurikirana ikiganiro rero muje mugume ku maradiyo yanyu na mukanya turaza kuba turi kumwe n'abatumire bacu mukurindira ariko murazi ko umwaka ugiye gutangura. Reka tutangurire ku karimbo karyoshe k'umuririmbyi kirangiranwa Taylor Swift.
Peculiar,
Timu esemo kundi kina ni lomuli sanga tuko amenyesha koko ushikabu tu gisi ingwa ni zivyo mariko ni wada ko tu kutulabi shobora mkanya tu kumwe numu tumile wambili Leopold Maroha mwiliwe neza Leopold Maroha
mwiliwe neza nakuwa mwine makuru
mwura kumwe neza nga ho
tuwa utuwa kumwe ye pashimimana
yego menhuko na inama ze kumu kumuvuga Leopold Maroha no umwe mu bakibato murundi ari ibujumbura muroni muri kigihe akaba amaze nk'umwaka urenga atahutse yavuye imahama aho yarahungiye mu 2015 Leopold Maroha rero mu kigihe ari mu Burundi akaba ari umwe mu batumire bacu tuza kuvugana cyane cyane kuyerekeye imigambi ka afise yishinze kugira ngo arabe ko yo kwiteza imbere kurusha mbere arabe ko yufasha kamumihana bamwe afashe abakeneye gufashwa hindure bitari bike kugira ngo yiteze imbere ateze imbere igihugu ciwe mu kanya rero nibaza ko tubona abandi ariko muri aka kanya Leopold twoba turamubaza nawe nyine akatubwira yihweje imigambi yari shinze imbere yuko mwaka 2081 utangura n'ubu ugiye kurangura nashaka Leopold mutubwire imigambi mwari mwishinze muriducire ku mayange mutubwire nuko mwayiranguye
makora cyane bazo bombanije umwaka utatangura umuntu abafise imigambi apanga ubwira ngo atangure umwaka afise intumbero nyihaye muri izo ntumbero ari zakunze ari byashobotse hari n'ibitarashoboka urumva mu buzima hamariho harabaho prinsipe hakabaho na eshek ariko mu bya mbere byo murazi ko umuntu agihunguka umwaka wa 2021 watanguye ariho umuntu agihunguka hariho kubanza kwiga ukaraba igihugu uko kimeze ukaraba hirya no hino nababwiye kubanza kurondera ikivalanse de diplome kuko mazi ko amashuri nayahereje mu Rwanda nibyo narabishyitse ko ubu mo diplome ayite akisepte diplome yanjye yaremewe nayo nkeye ikivalanse hama twarakoze nk'uko n'ibintu by'indimi naruguye société de traduction et de coaching dans la langue iyo irahari kandi ifonctionnelle nayiguruje kandi ifonctionnelle niyo n'intambwe imwe nateye hama ibisigaye nabyo twaragize imigambi nubwo itashoboye gukunda twari twakoze nk'umugambi uko bidinkoko ariko na finance manorana yose na bufasha na yose kuko nari nkeneye gukora projet uko nuko mu buryo bwa kijambere ngo ni mugambi da office ariko ngo uhara mu migambi tashobotse ngo nipfuza ariko kuzashika ko mwakunza
Egome ndabona na mukanya turonse kandi madame Charité Kwizera mire leza madame Charité Kwizera
niwe
murahama komeye
egutureshima
egome no kwisa ko madame Charité Kwizera nawe nyene ari ubujumbura akabarongoyishira hamwe yitwa Abrema autorité burundaise de régulation des médicaments à l'usage humain et des aliments. Nous avons dit que 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 Léopold Maroua, nous avons dit que 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 nous avons
Je suis un peu plus de temps. Et donc, nous avons dit que
Je suis venu à la maison.
Bon, imigambi twari twishinze yari yo gufasha urwaruka muri rusange muri ya Japo. Bon, twaragerageje kubikora mu gufasha guhimiriza kugira twikingire COVID-19 twari duhanze cyane muri iki gihe. Uyu migambi twarawuranguye hama kandi n'indi migambi myinshi twari twihaye. Muri iyo migambi itari mike twarayiranguye.
Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison de la Green Production Corporate. Imigambi mwashe kurangura muri mwakugiye kurangira imigambi mwishinze niyo mwaranguye koko binganiki murasha kuducira ku mayange mukatubwira gatoyi ibintu mwashobora gushika ko
ego jewe ni magari se ije kiri mishuri unasanze ndiko ndakora imigambi y'ibidukikije hanyuma ndakora asosiasiyo y'ibidukikije mu 2010 iyo asosiasiyo ya imendero uburundi itagira mutakoresha amasashe plastike atabora rero ni nka iyo ntumbero niho nacyo ntangira kubikorera muri asosiasiyo gushika mu 2012 niho nacyo ngira sosiyete yitwa Green Production Corporate. Green Production Corporate niyo nacyo ishikara muri iyo hangiro y'uburundi butagira amashashe imihangiro nani nihaye leta ifata ingingo mu 2018 leta ifashe iyo ngingo byaranezereye hanyuma ubu uburundi burafite itegeko yo kudakoresha amashashi atabora ngaha mu Burundi rero inyuma yaho inyuma nsubiye inyuma ndiko ndakora muri asosiasiyo naciye nkorana n'abantu bagendana ubumuga ndabigisha ingene bakora gusaho mu mapuro des emballages de Degadac en papier ndabigisha n'ubu niyo tukorana mu bakozi bose 18 abashika 8 n'abagendana
ubumuga ego ndabona imigambi musa n'aba iranguye nk'uko mwari mwabiteguye ariko kenshi na kenshi iyo abantu bateguye imigambi ni gake usanga ijana ku ijana bashoboye kuyishikira nashaka rero nk'uko twabibabwiye ubu no musi eka hasigaye amasaha make gusa kugira ngo umwaka mushasha w'2022 utangure nashaka rero mukanya dufashanye na producteur wacu ngaha abashikiriza akaririmbo ku kwigina eka intango y'umwaka mu masaha make. Karakaririmbo kitwa In a Lifetime kacuranzwe n'umurwi witwa Third Force na karirimbo ko mu rwego rwa jazz. Reka tugaruke kuri Madame Charité Kwizera, twavuze ko mukanya ndababaza imigambi yanyu mufise kurangura muzo mwishinze kurangura mu mwaka buca utangura. Nashaka mutubwire ku giti cyanyu, ndazi ko muri mwishyira hamwe ajape, ariko nashaka mutubwire ku giti cyanyu, umuntu wese arafite imigambi ishinga ku mwaka utanguye. Nk'uko twabivuze, hari abavuga ati ndashaka gutibiro, hari abavuga ngo ndashaka kuzotembera makungu yose. Nashaka mutubwire maja mu make cyane rwose imigambi mwishinze mu mwaka buca utangura. Madame Charité Kwizera. Muratwumva Madame Charité? ndabona mu vyuma bisani ngorane gato ireka turari kutwubaza ndeka tubaze ko ndeka tubaze ko twubaza turabe Leopold Maruha nawe nyina rwujumbura mutubwire imigambi mushinze mu mwaka wa 2022 mu ncamake
ukakoze cyane nuko nababwiye na ruguye centre de tradition et de coaching en langue ariko nakubwiye ko iracacumbagira iracari mu ntango ntabirakomera cyane rero mu bintu bya tradition ari nituguma twiga turakeneye kuzogira formation icyo ni cyambere kugira ngo nagure ndayigire centre nini hanyuma bishobotse tuje hamwe n'abandi batraducteur abandi bantu n'izindi hanyuma tubwire igikorwa cyagutse icyo ni cyambere kigira kabiri ni muri iyo ntumbero nyine kuko burya bacumugani mu Kirundi ngo ukuboko kumwe kureraga ntikwimara ubugi kandi umutwe umwe wifasha gusaba ntibifasha gusaba iyo ubumwe rero pani nyamugenda ko ntari n'imeshi niyo mpamvu mubwiye ati ndafise imigambi yo kuzokwagura tukaba tukajya hamwe turi benshi kugira ngo dukore igikorwa kiboneka hanyuma ikigira ko nacyo nyene nkuko nabwiye proje y'ubworozi ndayifise ndafise un proje meme un proje yanditse mfise proje yanditse y'ubworozi bw'inkoko mu buryo bwa kijyambere n'uwo mugambi ndakeneye kuzosubira ndawugerageze 2022 kugira ndabe ko hamwe ndonse uwufata mu mugongo kuko ni umugambi usaba amafaranga atari make ariko ni umugambi wunguka iyo ukoze neza ni umugambi wunguka cyane kuko abakiri batabaje ntidukwiye kwama mu bukene turakeneye gukorera kugira ngo twiteze imbere rero iyo proje y'ubworozi ndayifise nayo nyene kugira ngo ishoboke ndakeneye uyu mwaka wa 2029 ndayifise nayo nayikoze njyenyine kuko nije nayikoze njyenyine byinshi ariko ndakeneye ko twuraba iyo proje tukayagura tukayikora turi benshi tutari turabaje kuko navuze ko umutwe tukajya hamwe tugapfuma tubikora nka koperative cyangwa umugwi w'abantu bari hamwe dufite intumbero imwe nizo projekise muri 2022 ndakeneye guteza imbere ndabona ubumenyi bw'ibyo nkora kuko ajya muhiga wo gukora viza guma yiga guteza imbere ubumenyi bw'ibyo nkora hanyuma nkajya hamwe n'abandi proje zanzwe zise nkazishyira hamwe tugakorera hamwe
murakoze Leopold Maruha Musa n'abategeye neza cyane rwose ivyerekeye kwiteza imbere kuko utwama twose twama duterwa n'abategetsi bavuga ati ntimurindire ko leta iyo hakazi ikanimo tabura amashyirahamwe wewe tubona nk'uko mengo urabitanguye kandi ikindi kintu usanwa nonose nuko uzi ko gushyira umutahe mu kintu kimwe atari byiza ndabona uzi n'ibintu byo kudiversifia ni byiza cyane rwose urafise proje y'ubworozi ukagira na production ukagira na traduction ivyo ni ibintu ihambaye cyane rwose nagomba tuje nawe kumushyira nawe yugane impagaritse nawe nyine atubwire imigambi yiwe mu 2022
yego murakoze cyane ibyo muri 2022 nditeguriye ibintu bikomeye cyane nshaka ko nkwiza aya masaho yanjye mu Burundi bwose kubera ubu ndafite nabikoresha iminwe bwa mbere nakora ibiro 30 ku munsi ndiko ndabikoresha iminwe umuntu umwe mukozi umwe yakora ibiro 2 ku munsi ariko ubu ndafite imashini ikora ikora udusawa amajana vina minutano kumunota nukufuga ubu mwindi na minungi na kazi ndisi haka kulikuza mwurundi gose na ubu ndi mwunara zitatu Bujumbura, Meri, Gitega na Ngozi ari kubusha kana ndukire Rumonge, Makamba n'izindi ntara shaka mu 2022 udusaho twanje dukoze mu maposo twashyize mu Burundi bwose. Hanyuma uyu mugambi wo gukoresha abamugaye nashaka ko ndawushikana mu ntara nka zimwe naho barafite abantu bamugaye cyane cyane nka Gitega, intara ya Gitega umujyi wa kabiri honga mu Burundi urimo amashuri menshi bita les écoles inclusives. Rero urabye ama ecole inclusive ingene bayitaho nicyo gituma ndiko ndavugana n'amashyirahamwe mpuzamakungu aza gufata neza za ecole inclusive baraze nyabuna n'ubu ndavise muri abo bamugaye umunani batandatu barahize amashuri ariko nta n'umwe yabizeye kubaha akazi. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Rero nshaka ko nduga mu ntara zika nka zitatu nshyire ko ayo masantre de formation ingene myigishijyane bamugaye gukora udusaho hanyuma n'amasoko ubu ndayafise no hanze barakunze udusaho twacu ingene dukomeye turafise udusaho dukora twebwe ari udusaho natingiye dukoresha imirimo nasanze utwo dusaho mu isi yose badukura mu Bushinwa kubera ni udusaho dusaba gukoresha imirimo cyangwa dukoze hanyuma badusabira na propriété intellectuelle. Rero ibyo nshaka forme n'abandi bamugaye mu ntara hagati dufashije n'ama UNICEF afasha mu bintu by'ama ecole inclusive ama UNESCO n'abandi bakeneye ko ba bandi baronka amadiplome kandi bamugaye uca baronka n'akazi iyo narafashe iya mbere
imigambi myiza cyane rwose.
Yego, hanyuma hariho inyigisho twihaye kubera gihe nari mu Bufaransa muno minsi nararonsi bakwe yo guhura na Perezida Macron turafata n'ifoto. Rero abake tugenda mu Bufaransa baradutoye muri ijya some Afrique France twagiye ko bari badutoye ko muri Quartier du Changement en Afrique. Rero twaje tuvuga nakuntu bo tugira ko turi aba Quartier du Changement en Afrique mu Burundi tutaramenyekana niyo twaje dufata umwanya abake tugenda mu Bufaransa turiha intumbero yo kugenda twigisha abatoyi bacu ingene twatanguye ibiga bisabye amahera menshi ariko bitutavye vision bitutavye umutwe dusaba proje. Hanyuma twara grosi bakwiye kugenda mu ntara zitanu Bubanza, Gitega, Mwaro, Ngozi na Bujumbura tuvamo. Rero twaje tubigisha kubyerekeye kwiyungunganya hanyuma no kuba umukozi mwiza
ege nimpagaritse iyo ni migambi myiza cyane rwose na burya mukoresha n'abantu bo mu mirwi eka kenshi na kenshi yama yibagiwe imirwi yaba abagendana umuga iyo ni migambi ikomeye cyane rwose kandi eka niyo migambi wafashe gukora umwanya migambi myiza cyane rwose izofasha n'ibidukikije nagomba tuje no kumufasoni Charité Kwizera nawe nyine atubwira imigambi yiwe yo mu 2022. Madame Charité Kwizera,
bon murakoze. Imigambi muri 2022 bon fise imigambi myinshi nk'ishyirahamwe ariko kandi se n'indi migambi yanje nifuza gukora muri uwo mwaka tugiye gutangura. Bon nuko ntahabaye cyane muri prezentation kugira ntangure mu kuri prezenta mvuge byose ariko inyuma y'ibyo dukorera mu ishyirahamwe hariho uwundi mugambi sanze mfise nk'urwaruka aho dusanze dufise ibintu dukorera hamwe byo kurima hamwe no gukora kurima gukora ubuyi ubuyi mu bintu bitandukanye. Rero muri uwo mwaka tugiye gutangura twifuza kubandanya cyane iyo migambi tubiteze imbere aho bitarashika bihashike cyane cyane muri uwo mwaka twakoreye mu gisagara cya Bujumbura ariko muri uwo mwaka tugiye gutangura tukuda kubandanya twagura imbibe tuje mu zindi ntara nawe nyine twakorere hama ikindi nacu muri iyo migambi nyine dusanze dukora muri uwo mwaka twaratomboye tugira Imana turaronka leta iradufasha kuziraduha ingurane nabyo nyine urumva bizadufasha muri uwo mwaka kuko tuzoyitura dufashe turonke ingurane kugira dushobore gukora ibisumbirije gusumba uko byagenze muri 2020 hama kandi ikindi nacyo naho twifuza gukora ibyo turifuza kandi kuronka abashobora kudufasha kugira imigambi yacu ishike kure turonze abashobora kudufasha bavuye mu bindi mu yandi mashyirahamwe cyangwa mu yandi makungu bashobora kudufasha cyane kugira twagure ibyo dukora kuko ari transformation agroalimentaire hama no kurima tugatransforma ibyo twarimye birashobora kudufasha cyane turonse amamashini ama bikongera bikadufasha cyane dushoboye kuronka abatwatuya ego hama nababwiye kandi ko ndi no muri ishyirahamwe ya JAP muri 2022 turifuza kuzokora kudokorana n'abajene muri byinshi mu kubahimiriza gukunda igihugu hama no kongera tubahimiriza mu kwitanaho mu byo dukora dukorere hamwe dukorere mu mashyirahamwe hama twongere kandi tuje hamwe kuko uri kurikora mu kirundi ntiwavuga ngo nyamugenda ko nari mpinzi rero turi hamwe bigenda neza murakoze
yego me icyo kivugo cyo gufatana mu nda gufashanya ni kivugo kandi ikintu tuva tugaruka ku mukanya ariko imbere yaho nkuko twabivuze mwaka uri kurarangira reka tuhakarimbo keza cyane rwose ka Bolvin na Khalid yitwa Otra Noche Sin Ti.
Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste. Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí. Dicen que te perdí. Te perdí. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Cama no estás, dime de qué me sirve el cash, si lo que yo quiero no se compra, de noche mi sombra te nombra, bájale al orgullo, quiero verte, detente, loco tú me tienes impaciente, de mis errores yo soy consciente, pero los cobardes también sienten, tengo que aceptar la realidad de no tenerte, nunca pensé que me llegara un oponente, el que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón. Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción. Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación. En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación. En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. I gotta follow your lead. Listen to whatever you say. Act like I'm okay. Why you wanna cause my pain? When you know I'm sorry. You should shed tears in the Ferrari. There I was wishing you would stop me. Here I am wishing you would call me. I'm outside and everything's falling. Hoping we'd be good by the morning. You know I don't do it on purpose. You know I can't go nowhere.
noche sin ti. No me duele tanto otra noche sin ti.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio nk'ijwi y'Amerika. Abatumire bacu nk'uko twabibabwiye na bari mu murwi w'abakiri bato bakaba baheje kutubwira mu kanya imigambi bafise yo mu mwaka wa 2022 batubwiye imigambi bashoboye kurangura mu 2021 muri kigihe turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi y'Amerika Thomas Muraho murakomeye.
Ego turakomeye nanga mahoro.
Ni amahoro muri hehe ga Thomas?
Ego turi muri Malawi mu mujyi wa Lilongwe.
Malawi murakomeye ngaho?
Ego no kuri na mahoro izuba gusa nige tumehe na imvura yanze kuko.
No nibaza ko imana nzo bagarukira mukabona iyo mvura mukeneye cyane gose mu kiganiro muri sangacyo munsi turi ko tuvuga cyane cyane ku migambi cyane cyane abakiri bato bishinga imigambi bishinze mu mwaka uheze tukaraba niba barashe kuyirangura ibyatumye batayirangura niye kugira ngo bahindure strategie zabo bashore kugira imigambi bashora ku ikakubateza imbere guteza imbere urwaruka guteza imbere igihugu cyabo eka gufatana mu nda gufasha cyane cyane n'abantu bakeneye ifashanyo mwebwe aho muri Malawi murashaka kutubwira amajambo make cyane gose imigambi yanyu mwamwishinze niba mwarashoboye kwirangura icyo muzokora n'iki kugira ngo mu 2022 imigambi igende neza.
Bo ntabwo nza kuvuga cyane ku ruhande rwa Malawi kuko sindi mu Malawi ndi mu Rundi.
Yego
koko hano nani giye kirekire ndahamaze ariko ndumva ko ndoto zanjye naho mba ndi hano umutima uri mu gihugu
ni byiza cyane gose.
Kubwa andi imigambi niko ndangura ndabona ko iri kugenda neza ariko ndafise impungenge kugwaruka rundi bagenzi banjye basanzwe mu Burundi.
Yego
no mu yindi mihinga ariko w'Abarundi. Ikibazo ugwaruka natwe w'Abarundi tugenda kugira nukwirengiriza cyane usanga bishingiye cyane kuri politiki ugwaruka turakora mu gihe cy'amapolitiki ugasanga mu myiyamamazo nitwe benshi nitwe dutora ariko muri rusange inyungu za politiki ntizidushikira kuko iyo hamaze kujyaho leta usanga n'abantu bakuze gusa bagiye muri leta nko ku bwanjye sinumva ukuntu usanga muri leta hari urusho usanga umushingamateka tukimushaka mwiza guhera ku mukuru w'igihugu kumanuka ugasanga ubuzima bumeze neza ariko waza kurabugwaruka aribo bene igihugu ni nako n'ibyiza bashingira ivuga kuko igihugu ni cyane n'igihugu ugasanga ugwaruka tubayeho nabi ariko dutora itwe benshi ubukene rero n'ubuzima bubi no kudatunganya imigambi yacu usanga biva kuri twe bw'ugwaruka kakaro rero hariho umugambi wa leta wo gufasha ugwaruka kugira ngo gwisononore uri bwira aba amafaranga bajye baheza ugwaruka nayo nabo bihereza bakoresha mu buzima bw'amisi yose uza guhura yo muri government bakoresha benshi gusumba abahereza ugwaruka yari kugwaruka tuzomara kubona ibintu tukabona cyo kimwe tukavuga ati ibintu ntabwo bikwiye kugenda wibanda ntabwo bikwiye kubandanya uko ibintu tukamara kubyumva kumwe tukareka ibya politiki by'amadini n'ibindi tukumva ko ibyumviro byacu ari guhindura ubuzima kuko igihugu nicyo gwaruka ni natwe Burundi bw'ejo tukamara kubona ko mihinga nitwe dukeze kugira inyungu bwa mbere n'ayo mafaranga baduhereza dogeze n'asumba ajya kuko amafaranga nayo gwaruka ni go rukora ni go ubuzima bwose bw'igihugu buri maboko y'ugwaruka.
Murakoze Thomas reka ayo makenga ofisi tubabaze bamwe mu rwaruka turi kumwe ngaha reka dutangure kumufasha ni
mufashe mu ngumi zo kumurongo ariko mwamukoze
reka tukumize kumurongo wumve inyishu hanyuma ca tubindira uwo murongo turawukeneye kugira ngo nabandi babe batelefona mugabo turakumiza guko kugira wumve inyishu reka dutangure kumufasha ni charité kwizera amakenga ya Thomas ari muri Malawi muyumva gute akiri bato kenshi na kenshi bavanga politiki eka bakavanga politiki n'amadini aho kwita ku nyungu zabo n'iziteza imbere igihugu duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane.
Sinumvise neza ikibazo. Numvise ngo bavanga politiki n'amadini sinkahuye neza.
Yavuze ko afite impungenge ku byerekeye abakiri bato mu Burundi kuko kenshi na kenshi bajanwa bahitanwa n'ibya politiki ugasanga kenshi bitaho ibya politiki amadini kandi kenshi na kenshi no muri izo leta batajamwo usasanga zirimwo abantu eka imyaka ikuze gusa urwaruka rutarimwo akaba hano rero urwaruka ko kwitwarika cyane cyane inyungu zarwo duga kwijambo mu kanya gato.
Ego cyane ba urwaruka nibyo ruri rujamo nibyo hose nico muvuze ko urwaruka rwitwarika amadini ni byiza ko umuntu asenga tugasenga hama kandi muri ayo madini tujamo nayo nyine barakwica gukorera hamwe hama kandi no kuja muri politike sanga umuntu wese ari dura yiwe naho nyine no muri iyo politike ugaruka baragwigisha gukorera hamwe rero iyo rugiye hamwe rukagira politike yo kuja hamwe kugira rufashanye rukongera rugakorera hamwe kandi rwongera rusenga birarufasha cyane mugwaruka hama kandi hari politike mu buryo bwinshi hariho politike yo kurimira hamwe hariho politike yo gukorera hamwe hariho na politike yo kujya mu mashyirahamwe ibyo byose ni ibintu byiza bishobora gufasha urwaruka muri rusange
yego meleka tubaze na Leopold Maruhana we nyine agica avuze ku byashikirijwe na Thomas Mukanya gato cyane ngose
yego mbakoze cyane nyakubahwa Frederic kubyerekeye ibyo Mukanya avuze bya politike kwa urwaruka ruvanga politike n'amadini bikanutuma rudashira imbere ayo makenga siwa yafite wenyine ngenda rivugisha ukuri abenshi urwaruka rwishyirije muri politike rwiteze kubwira icyo rukuyeyo kubwira icyo rukuyeyo akazi kuronka utuna turiya ariko nk'uko uyo muvukanyi ari muri Malawi ahejeje kubivuga amatora yarangiye ugasanga abaronka ubuzi ni babandi nyine bamwe basanzwe bafite ibyo bafite byinshi cyane sibyo niyo baca baja muri bya byicaro hanyuma bamara kujyayo ingingo nyinshi bafata ntiziborohereza bo bonyine rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane mu gihe urwaruka rugiye muri politike ukajya muri ajya ama mobilisation politike kubijya bya dini ya mamazo bakajya muri ibyo byose badafise izindi proje baraba yuko bokora noboneka nkaronka akazi gusa ibyo rero birishi urwaruka rwinshi cyane ni hahandi uzobona hagiye n'igihe cy'imyi ya mamazo bagusanga bariko baragwana bariko bararyana kandi bakajyana hagati y'urwaruka gusa ugasanga urwaruka ruri kubitana ruriko ruragwana birya rero ndabifata mu bujuju bukomeye cyane politike kuyibamo si bibi no kuba mu madini si bibi ariko kujyanayo umutwe muto nicyo kibi
ataye n'imigambi hari
ahandi
ataye n'imigambi rufise nibyo
ata yindi migambo umuntu afite mu mutwe ugasanga agiye avuga ati reka nkore bambone ndonka akazi atakindi kintu yumvira ata yindi proje afise ivyo rero birica ugwaruka cyane kandi ivyo biri mu gwaruka rwinshi cyane muri ino myaka cyane cyane muri Afrika
nicyo
kintu cyishe ugwaruka cyane
yego reka n'umushyana he n'impagaritsa gica bivuze ko mukanya gato n'impagaritsa
ego jewe za kubica ko mu matora ariko bacyavuga ngo n'amaheru usanga bahugwaruka ari make icyo nicyo kimera amakenga cyane rero kubyerekeye ugwaruka na politike cyane no kujya mu madini hari ugwaruka rwinshi rwabonye ko ariyo solution ariwo bushobora kuronka ubuzima byoroshye ariko ubu byarahindutse turaze se barundi uko duhimiriza na duhimiriza kwinjira mu mugambo wiwe ngo kubera tuzoronka ubuzima ni kuvuga rero ubu ubonye nk'abantu benshi birukira amadini ugasanga mu gatondo bazindukiyeyo saa sita bakirirwaho ibyo byose byerekana ubukene mu gihugu rero jewe mucamake nakubwiye ko nagiye niko byigira naragize tour du Burundi mwigisha urwaruka rw'imanifeste no mu mashuri twasanze ari ingorane y'urwaruka ingene gukorera hamwe kubera iki ruri mu madini atandukanye ruri mu mapolitike atandukanye uraje n'akahise ko mu Burundi ibyo twahitiye abarundi n'abantu bakunda kwigumiza ko urumva bakunda kwigunga kubera ibyo by'intambara byaduciyemo nta murundi ashaka kuvugana n'uwundi aca amenya ibyiwe ni kuvuga abarundi bari bazi kunyegeza n'umurwaruka biri mu ibyo bintu rero ikintu kinini nubwira leta izorabe ihaguruke itangure guhindura mentalite y'abantu kubera abarundi kuva kera n'abantu bigunga ko bonyine bigunga ko bonyine utumutwara udusohoke rero icyo kintu rero dushaka kugwaruka rugenda gukorera mu mashyirahamwe mu makoperative bazorabe n'icyo kintu bacyamize ko bakigisha hanyuma kubyerekeye amahera bashyira mu gwaruka ni make ndabizi na generatumbere Banque de Jeunes bnararonse ko make babona ko ari make adakuyije jewe nararonse bakwe mfite imyaka myinshi ndiko ndaharanira Uburundi butagira ishashi iyo mashini nararonse sinizera yaramaye imashini iza kumfasha mu poziza byinshi ariko yaramaye ikintu cyitwa apui niyamaye do ivuge uyu mugambi wawe utwara amahera ndagwaye yose
uyu mugambi
nacengwa mu ngorane yo kurondera matière première matière première nyinshi ni ukuvuga na banke nini irashoboza kuma ayo mahera nijya Banque de Jeunes nawo ikwemerera ariwo purafo batarenza amahera make bashyize mu Rwanda rero badusaba politike ngo twimbure byinshi uyo mwimbu gusesekara ibindi tubitware hanze
umutima cyane cyane mushyira ntahe Hugues ntihagaritse
ibintu byo
byose turagaruka cyane cyane no ku kibazo mwavuze mwese mwahuriye ko cyo gukorera hamwe ugaruka ikagufatana mu nda icyo nico kibazo duhava turangiriza ko ariko mu kurindira reka n'ubundi dusubire twigirane impera z'umwaka tubashikize akaririmbo ko mu rwego rwa jaza ki ko mu ririmbe kirangiranwa cyane rwose yitwa Peter White akaririmbo kitwa Walk On By. Karirimbwe na muririmbyi kirangiranwa cyane rwose Peter White nshuti mwese tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yuko tuja ku kibazo cya nyuma kuba tumire bacu nashaka tuhe ijambo umunywanyi Saint Trinité Louis Itahiwacu. Muraho Louis Itahiwacu.
Mwiriweneza
muri hega Louis.
Na te je ni twa Louis nkaba mba mu Kirundo.
Muri mu Kirundo muri kigira. Yego. Aho mu Kirundo murumva neza ijwi rya Amerika mu Kirundo.
Yego turagiyumva.
Ane byiza cyane rwose murafise icyo mushikiriza ikiganiro cyo munsi kibanda cyane cyane kurwaruka urwaruka imigambi rwishinze niba iyo migambi rwarashoboye kwishika ko eka n'imigambi yo mu kazoza muri uyu mwaka tugiye gutangura mwebwe aho muhagaze hehe migambi yanyu ni ihe ikintu mwifuza kuzoba mwaranguye imbere yuko umwaka wa 2022 buca utangura urangira nkibe mukanyaga ko
ikintu cyangwa turangura ni kuvuga yuko umuntu ageza ishure ategeza kuhiga imigambi akora agakora kugira ngo yiteze imbere ateze n'umuryango wiwe imbere. Halo?
Duga ku ijambo turakumva.
Hama uvuga intoze ya nyakazi na kamwe katateze imbere umuntu yagakode kubera burya ishure riheze urategeza kugenda gukora umugambi ukiteze imbere hameze umwaka nawo ibintu woba warakoze woba warate ukabona ikintu woba warakoze mu mwaka ugiye kurangira ni wewe ukibona ukibye.
Murakoze ego murakoze Louis itahi wacu kwa mwashoye gutanga nimero zanyu kugira ngo mushikize icyo cyimviro nagomba tugaruke ku batumire bacu reka dutangurire ku mufasoni Kwizera Charité hari ibibazo mwese mwahuriyeho byo gufatana mu nda kugaruka tukaba tuzi cyane cyane ko urwaruka mu Burundi rwatanye mu mitwe ya katari gake kubera ibibazo bya politike ikintu urwaruka gukora kugira ngo rusenyere ku mugozi umwe kugira ngo rushire imbere inyungu z'urwaruka urwaruka ni gukazoza igihugu urwaruka abakiri bato bakora iki kugira ngo basenyere ku mugozi umwe mu mwaka w'i 2022 mukanya gato cyane
Ikuchani nuko abamaze iminsi bakurikirana n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu baramaze kumva cyane ukuntu akunda kugaruka kugukorera hamwe aduhimiriza kujya mu mashyirahamwe kugira duteze imbere igihugu cyacu biciye mu byimbugwa kurima korora kwikorera imigambi ari naho nkuko nari navuze kare habonetse programme itwa PAEJ na Banque de Jeunes bidufasha kugira dushobore kwitunganiriza imigambi ariko kandi bakaba bapiyoriza abantu baja hamwe bakayikorera hamwe atari umuntu umwe yijanye ni kugira twese dukorere hamwe mu mashyirahamwe byoroshe bishobore kuduhuza muyavuze ngo igihugu cya abagwaruka rwarasindikajwe n'ibyo byahitiye kera ariko kandi turi muri changement de mentalité kugira umurundi wese aje hamwe na mugenzi we tuje hamwe tunywane muri uko gukorera hamwe tubikore twese dushyize umutima hamwe uko dusangiye igihugu dufite uburundi bumwe igihugu ni yo ntetso yacu twese kandi nicyo dutegereza gukorera kugira twese twiteze imbere hama nkaba nagira ngire ko nshikiriza nk'urwaruka rutitwara neza rwaruka rutiyumvira gukorera hamwe n'abandi ko boraba bakabijyamo bakabikora bakaja hamwe tukabishyigikirana mu rukundo hama tukongera tugakorera hamwe twese duhuje umutima hamwe byose bigenda neza ego nk'uko akunda kubivuga ngo turi kumwe twese birashoboka tugiye hamwe tugakorera mu mashyirahamwe tugakorera hamwe twese turi kumwe birashoboka kandi bigenda neza
ego me murakoze umushyana iga nimpagaritse mukanya gatoye cyane rwose urwaruka gukora iki kugira ngo rusenyere ku mugozi umwe gwibagire imigambo irimo gwibagire intaravamwo ikaruje hamwe rushira imbere imigambo y'urwaruka muri rusange mukanya gatoye cyane rwose
ego urwaruka gicyo no vuga kuri abije hamwe cyo barundi barafashe ya mbere arabiri intege cyane nuko nubabwira ko kokwamiza ko kwigisha na se barundi niyo yafashe ya mbere kubera abarundi n'abantu nyamugendako niba nyamugendako kandi bazi ko nyamugendako ntiyari intege rero igihari gusa nuko byo nuhamagarira urwaruka nuko bwo kwijukira ibyigisho twafata iza mbere zo kubigisha hanyuma bakaraba ingene bujya hamwe
n'imigambi ngira kamaro cyane gose mu cyahe
yategeranye mu cyapfo aho herere ariko byo byose bisaba ko uyu mugambi wigwa neza ukerekana n'ingene bafasha ubugwaruka rukenye kubera dukora umugambi urama
iyo n'imigambi myiza cyane gose n'impagaritse namwe Leopold Maruhamukanye gatoyi cyane gose nashaka mutubwire icokorwa kugira ugwaruka ugaruka gukora iki bya rusenyere ku mugozi umwe mu kanya gato munsi muno tumwe
murakoze cyane icambere icambere kwa mumenya makuru icambere gene nshaka kubwira abagwa gose yuko kudahuza ibyiyumviro bya politike cyangwa ibyiyumviro by'amadini bisigwa ko tubaye abasi ahubwo inyuma y'ibyiyumviro bya politike n'ibyiyumviro by'amadini dukwiye kumenya ngo mbega muri politike niyo ndya niyo fungura mbega ninakorana n'umubanyi umubanyi niyo muzimya muriro kandi ngo nyamugenda ko ntari miri menshi nabivuze nyibicubahiro umukuru w'igihugu niwe avuga ati turi hamwe twese birashoboka rero iyo nicyo kintu cya mbere twokwiyumvira tukareka kuraba ibidutandukanya gutandukanywa n'ibyiyumviro birasanzwe n'ibintu bisanzwe ariko tugashyirwa hamwe n'ibiduteza imbere ni no muri iyo ntumbero nk'umuntu ndi mu bahungutse mu baherutse guhunguka aba lejene rapatriye Francis Association kandi ifite imigambi myinshi ngirango nimwakenera izo ba kontakite z'abayirongoye hanyuma ngirango uzatumwe mu kiganiro nk'iki kugira ngo nubwo twahungutse twafashe iya mbere mu kujya hamwe kugira ngo dukorere hamwe iyo twavuye tuzi yuko nyamugenda ko atari n'ibi menshi murakoze cyane
neza cyane rwose murakoze cyane rwose mushyirantahe Leopold Maruha ndabashimiye namwe mushyirantahe Hugues n'impagaritse ndabashimiye namwe Madame Charité Kwizera murakoze cyane rwose turashimiye n'abanywanyi bose Radio Ijwi ry'Amerika bateze ikiganiro cy'umunsi twari tumiye ngo ugaruka turabifuje kandi umwaka mwiza w'2022 mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.